ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi ne Kinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu Kigali no kuri FM 93 n'ibice bitatu Ikarongi. Mu Burundi ni ku mirongo migufi metero 25, 31 na 41. Ifisoro mu bumanuko bwa Uganda mutwumvira kuri Voice of Muhabura kuri FM 88 n'ibice 9. Mwaramutse neza nshuti mwese muduteze amatwi. Ni Fidele Niyongabo abaramutsa kandi abaha ikaze mu makuru yacu yo muri iki gitondo. Ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu Burundi eto ku munsi w'Imana niho ryasozegwa.
Turizera yuko bose bazo kwitabira ibyo bikorwa, kanatsinda babonye ko muri Assemble General bose bari baje, bose bari bahari. Kandi turabona mu rugo bivuga ko utazitabira ibikorwa, tukiyise bari mu nyuma.
Uyo ni Claver Hakimana, umuyobozi mushasha w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaboko wa basketball mu Burundi, FEBABU. Umugambi uri ku butegetsi muri Togo watsindiye ibibanza byinshi cyane mu nama nshingamateka mu matora y'abashingamateka. Perezida w'Ubushinwa Xi Jinping kuri uyu w'Imana yaratanguye urugendo rw'iminsi itatu ku mugabane w'Uburaya. Aya makuru hamwe n'ayandi tubabateguriye turayabashikiza ku buryo bunonosoye mu kanya. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Nta ntambwe ibihugu bigenewe agahengwe hagati ya Israel n'umugwi Hamas byari bwagire ejo ku munsi w'Imana i Cairo mu Misiri. Umutegetsi w'umugwi Hamas Ismail Haniye yatangaje ko umugwi ayoboye ushaka amasezerano yo guhagarika ingwano adasiga ikibazo na kimwe inyuma yohagarika ibyo avuga ko ari agasomborotso ka Israel. Yavuze ko umugwi Hamas ushaka ko Israel iwuhumuriza ku bijanye no gukura inteko zayo mu ntara ya Gaza. Ni mu gihe uwo mugwi nawo urekura abo wagize imbohe bagera ku ijana, Israel nayo ikarekura abanyororo b'Abanyapalestina amajana n'amajana bari mu mabohero yayo. Mu itangazo umutegetsi w'umugwi Hamas yagirije umushikiranganji wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu ko abandanya agasomborotso mu ntara ya Gaza kandi ko ariko atuma intambara ikwiragira mu karere ko mu buseruko bwo hagati bw'isi. Yagirije kandi Netanyahu ko ariko ageramira utwigoro tw'abariko bahuza impande zombi tumaze indwi zitari nke. Ari mu gisagara cya Yeruzalemu umushikiranganji wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu yiyamirije ihagarikwa ryayo ryose ry'ingwano ryotuma umugwi Hamas ubandanya kugenzura intara ya Gaza. Yavuze ko izo vyotuma uwo mugwi ubandanya kugeramira umutekano w'igihugu ciwe. Yatangaje ko mu gihe Israel yerekanye ugushaka kwayo, umugwi Hamas wagumye udadaza kuho uhagaze. Netanyahu yaseguye ko Israel idashobora kuvyemera kubera umugwi Hamas wosubira gukora ubundi bwicanyi bukabije no kunyuruza abantu. Naho muri Ukraine umwaka ugira gatatu bikwirikiranya kuri uyu w'Imana, abanya Ukraine bahimbaje umunsi mukuru wa Pasika y'abakristu baba Orthodox mu gihe inteko z'Uburusiya ziko zitera zigira intambwe mu buseruko bwa Ukraine cyane cyane mu micungararo y'igisagara gifite akamaro gakomeye cya Chasivya. Naho inteko z'Uburusiya zigeramiye ibice bitari bike byo mu buseruko bwa Ukraine ababa mu gisagara cya Kostinyanti Nivka ku birometero 15 mu manuko bushira urengero bw'igisagara cya Chasiv ya bahimbaje imisa ya Pasika y'aba Orthodox. Natalia Hirihorieva afise imyaka 58 yatangaje ko bahimbaje Pasika mu mwaka w'2022 n'uw'2023 kandi bayihimbaje kandi no muri uyu mwaka. Umupadiri yasomye imisa ya Pasika yiyamirije uwo yise umwansi atubaha Imana. Yaragirishije igisabisho cyo gusabira igihugu cya Ukraine gutsinda umwansi. Mu butumwa bwa Pasika, Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yashikirije ari ku mugwa mukuru Kiev yasavye abanya-Ukraine kuja hamwe mu bisabisho bakongera bagasengera inteko za Ukraine ziri ku rugamba. Yavuze ko Imana ifise ibendera ry'igihugu ciwe ku rutugu rwayo. Perezida Zelensky yavuze ko igihugu ciwe kimaze imisi 82 kigwanya Uburusiya mu gihe kirondera intsinzi. Akaba yasavye abanyagihugu gusabirana no kunga ubumwe. Ku mugwa mukuru w'Uburusiya, Perezida Vladimir Putin yitavye imisa ya Pasika yari iyobowe n'umuyobozi mukuru wa Ekleziya y'Abaorthodox mu gihugu. Umuntu ashigikiye cyane Perezida Putin n'ingwano Uburusiya burimwo muri Ukraine. Abakristu b'Abaorthodox mu bisanzwe bahimbaza Pasika inyuma y'abakristu b'Abakatolika n'Abaprotestanti. Muri icyo gihe intego z'Uburusiya zibandanya kwigarurira ibindi bice byo mu buseruko bwa Ukraine. Ibitaro bikomeye vy'Uburusiya biriko bibera mu micungararo y'igisagara ca Chasivya. Abitegereza ibintu n'ibindi batangaje ko Kostyantinivka, igisagara gikomeye kiri mu ntara irimwo amahinguriro ya Donetsk, ishora kuzo kwirikira mu bitero by'intego z'u Burusiya niyo zigarurira igisagara kiri hafi yaho cha Chasiv ya tuze muri Afrika ho mugambwe uri ku butegetsi muri Togo Union pour la République watsindiye ibibanza byinshi cyane mu nama nshingamateka mu matora y'abashingamateka yabaye ku itariki 29 y'ukwezi kwa kane biharuro vya mbere vy'ivyavuye mu matora ugwego rw'igihugu rujejwe gutunganya amatora gwashize ahabona mu ijoro ryo ku munsi wa gatandatu rangiye vyerekanye ko umugambwe uri ku butegetsi watsindiye ibibanza 108 ku bibanza 113 bigize inama nshingamateka vyavuye mu matora bizorekurira president Faure Nyasimbe kongereza ikiringo cyo cy'imyaka 19 maze ku butegetsi. Amatora ya ku itariki 29 y'ukwezi kwa kane yabaye mu gihe hari cyuka kibi cha politiki inyuma y'iyemezwa itahuriwe ko na bose gibwirizwa nshingiro rishasha mu ntango z'ukwezi kwa kane hamwe n'itotezwa ry'abatavuga rumwe na leta bari mu myerekano. Ivyavuye muri aya matora bizoha president Faure Nyasimbe uburenganzira bwo gushyiraho amabanga mashasha y'umukuru w'inama y'abashikiranganji. Ico kibanza gisa nico umushikiranganje wa mbere kizohabwa umukuru w'umugambwe uri ku butegetsi watsinze n'amajwi menshi cyane mu matora y'abashinga amateka aheruka. Hisunzwe ibwirizwa shingiro rya hora president Nyasimbe yari gushobora kwitoza mu mabanga y'umukuru w'igihugu mu kindi kiringo kimwe gusa. Vyari kumurekurira kubandanya ari umukuru w'igihugu mu kindi kiringo cy'imyaka 5 guhera mu mwaka w'2025. Imigambwe itavuga rumwe na leta yatangaje ko ico kibanza gishasha kizotuma president Nyasimbe yongereza ikiringo ciwe ku butegetsi. President Faure Nyasimbe yashitse ku butegetsi muri Togo mu mwaka w'2005 igihe se wiwe Nyasimbe Eyadema yitaba imana inyuma yo kwamaze imyaka igera kuri 40 ari ku butegetsi. President w'Ubushinwa Xi Jinping kuri uyu w'Imana yaratanguye urugendo rw'iminsi 3 ku mugabane w'u Buraya. Mu gihe ibihugu byo kuri uyu mugabane bitumvikana ku kugene byo bifatamwo ku bijanye n'imigenderanire n'Ubushinwa, inguvu n'igihagararo cabwo bitera bikomera kurushiriza. President Xi Jinping yatanguriye urugendo rwiwe mu gihugu c'u Bufaransa, mu nyuma yahazoja mu bihugu vya Serbia na Hongria. Ibihugu vyombi bibonwa ko bicuditse n'Ubushinwa hamwe na president w'Uburusiya Vladimir Putin. Ivyo bihugu biraronka kandi imitahe ikomeye ivuye mu Bushinwa. Igihe yashika mu Bufaransa yakiwe n'umushikiranganji wa mbere w'u Bufaransa Gabriel Attal. Inyuma yuko yashitse president Xi Jinping yatangaje ko afise icizere ko urugendo rwiwe ruzokomeza imigenderanire hagati y'igihugu ciwe n'u Bufaransa, mu vyo yavuze ko bizofasha kubahiriza umutekano mu makungu. Uno munsi kuwa mbere president w'u Bufaransa Emmanuel Macron araza kwakira icese president Xi Jinping. Abo bategetsi bombi bazobonana n'umukuru w'inama nyobozi y'umuryango w'ubumwe bw'Uburaya Ursula von der Leyen. Bitegekanijwe ko Ursula von der Leyen yifatanya na Macron mu gutuma Ubushinwa bwubahiriza imigambi myiza mu vy'ubudandaji n'umugabane w'Uburaya, hamwe no gukoresha inguvu n'igihagararo cabwo mu kugondoza Uburusiya kugira buhagarika ingwano yabwo muri Ukraine. Ubushinwa bwatangaje ko ataruhande na rumwe buhengamiye ko mu ntambara iri kiba muri Ukraine. Yamara Ubushinwa bwagirijwe ko bufasha Uburusiya mu kuburonsa ibintu bikomeye bukoresha mu guhingura ibigwanisho bukoresha muri Ukraine. Umuryango w'umwe bw'Uburaya waratanguje itohoza ku migambi y'Ubushinwa yo gufata mu mugongo mu buryo budakwiriye amashirahamwe yayo akora imirimo y'ubudandaji mu bituma higanwa kurusha ayo ku mugabane w'Uburaya. Umuryango w'umwe bw'Uburaya ushobora kuzoshiraho amatagisi akomeye ku bidandazwa bitari bike biturutse mu Bushinwa. Urugendo rwa Xi Jinping ku mugabane w'Uburaya zokwirikiranwa hafi n'abategetsi ba Leta ya Amerika i Washington. Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Congo vyegetse igitero cakozwe ku ikambi yegeranirijwemwo abateshejwe izabo mu buseruko bwa Repubulika ya Demokrasi ya Congo ku Rwanda no kubagwanyi ba M23. Ico kibombe cahitanye abantu 9 barimwo n'abana 7. Ibindi kuri inkuru tubibaze Venuste Nshimiyimana.
Ministeri w'ububanyi n'amahanga y'Amerika yatangaje kuri uyu wa gatanu ko icyo gisasu cyarasiye ku birindiro bifitwe n'ingabo z'u Rwanda n'umutwe wa M23. Umuvugizi w'iyo ministeri yavuze ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zihangayikishijwe n'ubwiyongere bw'ingabo z'u Rwanda n'iza M23 muri iyi minsi ishize mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Yagize ati ni ngombwa ko ibihugu byombi byubaha ubusugire bwa buri kimwe kandi abahonyoye uburenganzira bwa kiremwa muntu muri iyi ntambara ibera mu burasirazuba bwa Kongo bakabiryozwa. Leta y'u Rwanda yamaganye bivugwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umuvugizi wa Leta y'u Rwanda Yolande Makoro yavuze ko ingabo z'u Rwanda zikora kinyamwuga zidashobora kurasa ku nkambi atahubwo ni murebe imitwe ya FDLR na Wazalendo ishyigikiwe n'ingabo za Leta FARDC yabitangaje akoresheje urubuga rwa X. Ingabo za Leta FARDC n'umutwe wa M23 bitanye ba mwana buri wese arega undi kuba ariwe warashe icyo gisasu.
Inama rusangi y'amashyirahamwe y'abanyamurenge bibukavu iriyamiriza inyifato ya Colonel Nyembo Kifu ashinzwe iperereza rya gisirikare mu ntara ya Kivu na Maniema. Mu ibaruwa bandike mushikiranganje ajeje ubutegetsi bw'igihugu n'umutekano bavuga ko uwo mu ofisiye Nyembo Kifu abandanya gutoteza abanyamurenge abapfunga. Enoke Ruberangabo yigeze kuba umudepute mu nama nshingamateka n'umwe mu basinye iryo baruwa. Yavuganye na mugenzi wacu Veniste Nshimiyimana.
Abo bafashwe nta na kimwe bazira kuri abanyamurenge kuko nta na dosiye n'imwe bafite usibye ko bazira ko ari abanyamurenge.
Uwo Colonel Nyembo Kifu niwe ushinzwe iperereza mu ntara ya Kivu y'Epfo na Maniema, mbese niwe ushinzwe gufata kubera ko ashinzwe iperereza mu gisirikare.
Yego rwose afite ibimenyetso z'abagomba gufata agomba kubafata abifitiye uburenganzira ariko ikibabaje nuko afatiye inzirakarengane. Tutati impamvu muri ibi bihe hari intambara ya Nord Kivu zose babyitirira iriya ntambara ariko nk'uko abanyamurenge b'Ibukavu bazanditse baba abanyamurenge b'Ibukavu n'abanyamurenge bo muri Congo muri rusange ntaho bahuriye n'iriya ntambara ibera muri Nord Kivu barazanditse ku buryo bugaragara budasubirwamo. Ariko impamvu rero niyo babajije abategetsi ba Congo minisitiri wa interior ushinzwe umutekano kuko ndetse banavuga amagambo perezida w'igihugu aheruka kuvuga ku mugaragaro yamagana abantu basa n'abakoresha ivangura ry'amoko.
Ariko se mwebwe bwana Ruberangabo iyo mureba musanga uwo mukoneri Nyembo Kifu afite izihe nyungu mu gufata abanyamurenge bo muri Kivu y'Epfo badafite naho bahuriye n'intambara ibera muri Kivu ya Ruguru?
Bo arabirema nyine kugira ngo uko bazanditse abanyabukavu bakeka ko haba impamvu nka zitatu. Impamvu ya mbere bavuze nuko uriya mugabo n'ahandi yakoze nabi. Impamvu ya gatatu nuko nyine agenda zivugira ko akisano n'abategetsi bakomeye bo mu gisirikare. Ariko cyane nk'uko ruriya rwandiko rubivuga indego rusange y'Ibukavu yanakese kuko akorera ziriya ntambara zirimo nanaruki ku buryo bugaragara bavuze ko bakeka rwose ko akoreshwa na serivisi z'u Rwanda kugira ngo zitoteze abanyamurenge. Rero uribuka ko u Rwanda rwihandagara ukavuga ngo abatutsi bo muri Congo bararengana. Yego bararengana, ariko u Rwanda iyo rubijemo rero ruba ruje umuriro, ntabwo u Rwanda ruba ruje kuturengera. Izo zagaragaye mu ntambara zose nyinshi cyane zatangiye kuva 1996 kugeza n'ubu. U Rwanda rurabizi ko iyo ruje muri ziriya ntambara hamwe n'abo banyekongo bandi batwanga, icyo ruba rurimo gukora ni ugusuka esanse muri uwo muriro abanyekongo bakije, noneho ugakomeza kutugurumana nabo bagakomeza intambara mu nyungu z'u Rwanda.
Ariko Ruberangabo, mwebwe banyamurenge, abanyekongo rimwe na rimwe bibaho iyo izo ntambara zibaye, hari igihe babavudukana bakabiraramo bakabica. Igihe u Rwanda ruvuze yuko rutakwemera yuko rwabarebera mwicwa, namwe mugahindukira mukavuga ngo ntudutabare utureke iyo mpyisi turye, ntabwo numva neza icyo ushaka kuvuga.
Ubivuze gutyo uzakumvikana neza. Kuva 1996 ubwo ni imyaka 20 irenga 20 twabaye mu ntambara ya FDL, twabaye mu ntambara ya RCD, twabaye n'umuzindi Ukavu 2004 n'intambwe 2002 nagije kigeze kigaragaramo ku Rwanda rwaje tafa Rwanda koko ruza mu nyungu zarwo na inzangunda kuvuga ngo banje no munyarwanda nabikora ariko baba baje kuduteza abandi banye Kongo ngoze kuvuga kenshi yego Rwanda sitabije bibazo za Kongo ariko Rwanda rwasanze Kongo ifite ibibazo Kongo yaratije umuriro abanye Kongo harabaye ibibazo batwita abanyarwanda batwita abashitsi ubwo rero Rwanda rubaruboneyeho kuzaza kuza bagasukamo isanse kugira ngo umuriro ugurumane kivu ndikabona mahoro Kongo ndikabona mahoro nabo bakomeze bayisahure
muri ibaruwa y'abanyamurenge b'Ibukavu haraho bavuga ko uyu mukoneri Nyembo Kifu avuga ko abo banyamurenge igihe nikigera bazabasubiza mu Rwanda none ko n'urwo Rwanda rubashyigikira mu rwihakana muzatabarwa nande
twebwe turi abakongomani abazadutabara turabazi n'abadashaka ko tuzashirira muri Kongo abo ngabo rero u Rwanda ntirurimo kuko rwatugaragaje ko rutaje kudutabara ahubwo nkuko nabivuze rwaje pasi umuriro kugira ngo tuzashirire muri Kongo izo tubifitiye bihamya byinshi n'amateka menshi kuko rwigeze no kutubwira ngo tuve iriya ruguru iwacu tukibuye 96 niko bigeze kutubwira ariko izo zose twarazanze tuzakomeza twirwaneho n'abandi banyekongo kuko hari abanyekongo bazima abo tuzakomeza turwane izo ntambara kugeza tuzitsinze
Enoke Duberangabo umunyamurenge w'inararibonye wigeze kuba umudepite mu nama nshinga amategeko ndagushimye cyane kubwa kakanyuhaye ijwi rya Amerika
murakoze Venice
mu Rwanda bacungera amabohero bagera kuri 18 birukanywe mu kazi abandi barenga 20 nabo bariko barakurikiranwa n'inzego z'ubutungane ku vyaha bitandukanye ni nyuma ya meza agera kuri 5 bapfunzwe mu buryo bemeza ko buciye kubiri n'amategeko Eric bagiri ubusa araduhe bindi
mu mpera z'ukwezi gushize nibwo ijwi rya Amerika yatambukije inkuru y'abacungagereza bagera ku 135 bari bafungiwe urwamagana mu kigo kiberemo amahugurwa n'imyitozo ku bacungagereza abo bari bagiye kuhamara amezi agera muri 5 mu buryo bo n'imiryango yabo bemeza ko bunyuranije n'amategeko icyo gihe urwego rw'amagereza rwahakanije ijwi rya Amerika ruvuga ko nta mukozi warwo ufunzwe bidateye kabiri rubinyujije mu bitangazamakuru by'imbere mu gihugu birimo ibyegamiye kuri leta rwemeje ko hari abacungagereza bari bafunzwe bakurikiranywe amakosa atandukanye y'akazi Isoko z'ijwi rya Amerika ntizahwemye gukomeza kuduha amakuru kuri iki kibazo. Amakuru mashya zaduhaye atubwira ko mu bacungagereza 35 bari bafunzwe abagera kuri 89 bahise birukanwa mu kazi, abandi 26 bakomeza gufungirwa mu mastasiyo ya polisi atandukanye. Ni mu gihe abandi bacungagereza 20 bahise basubizwa mu kazi. Amakuru dukura kuri umwe mu bayobozi b'urwego rw'amagereza mu Rwanda akatubwira ko abafunzwe uko ari 26 batangiye kubazwa n'urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB ku byaha bakekwaho mu gihe bagitegereje kugezwa imbere y'ubucamanza. Mu mazina twabashije kumenya ko bafunzwe harimo uwitwa Tarisise Nshimiyimana wayoboraga gereza ya Muhanga, Fred Kibibi wayoboraga gereza ya Rwamagana ndetse na Juste Binama wari umwungirije kuri uwo mwanya. Isoko y'ijwi rya Amerika ikatubwira ko abo bafungiwe kuri sitasiyo ya Kimihurura mu gihe bagitegereje kuburana. Ijwi rya Amerika yahamagaye kenshi bamwe mu bo bivugwa ko birukanywe mu kazi ariko mubabashije kwitaba nta n'umwe wemeye kugira icyo dutangariza. Uyu numwe muri bo waduhamirije ko bamwirukanye ariko ntiyemeye kumvikana mu itangazamakuru kubera impungenge ze twamurindiye umutekano.
Baravuze ngo mugende gusa biri aho ngaho ntabwo barabaha ibaruwa yanyu.
Ijwi rya Amerika ntiryabashije kubona bavugira urwego rw'imfungwa n'abagororwa ngo twumve icyo bavuga kuri iki kibazo. Twahamagaye Madamu Therese Kubwimana ntiyitaba telefone ye ngendanwa, ariko ubutumwa bugufi Ijwi rya Amerika ryamwoherereje ku rubuga nkoranyambaga rwa WhatsApp bigaragara ko bwamugezeho kandi yabusomye. Uretse kuba ataratanze imibare kuri buri cyiciro, amakuru agaragara mu bitangazamakuru byandikirwa hano mu Rwanda yemeza ko umuvugizi w'urwego yemeje ko mu bacungagereza bari bafungiwe Rwamagana bari mu byiciro bitatu. Yemereye ikinyamakuru igihe.com ko hari abashyikirijwe RIB, hari abahagaritswe mu kazi mu buryo yisubwa gateganyo, kandi ko hari n'abazagaruka mu kazi. Kugeza duteguriye inkuru kandi urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha mu Rwanda RIBU nitwari twakabashije kurubona. Iyo Bwana Thierry Murangira uvugira uru rwego yitaba telefone y'ijwi rya Amerika yashoboraga kuduhamiriza amakuru y'abafunzwe ibyaha bakekwaho ndetse naho amadosiye yabageze. Mu bijwi rya Amerika ryabashije kumenya ko birukanywe mu kazi sabacungagereza bato gusa ahubwo baravanze. Barimo n'abari abayobozi bakuru b'amagereza. Abo ni Eugene Mutabazi wari umuyobozi wungirije wa gereza nkuru ya Nyarugenge iri mageragere mu nkengero z'umujyi wa Kigali, Emmanuel Habinshuti wayoboraga gereza ya Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda, Innocent Gafurebo wayoboraga gereza ya Rubavu inyakiriba mu burengerazuba bw'u Rwanda, na Grace Ndwanyi wayoboraga gereza ya Nyamagabe mu majyepfo y'u Rwanda. Isoko y'ijwi rya Amerika ikatubwira ko Ndwanyi akanama gashinzwe imyitwarire mu rwego yakoreragamo kamushinje ko yasesaguye umutungo w'urwego bigakomoka ku gitanda cy'imbaho yakoresheje cyo yagombaga kuryamaho muri gereza yayoboraga, agasigara yibaza niba umuyobozi wa gereza yaragombaga kurara kumbagara hasi kuri sima. Ijwi rya Amerika ryamenye amakuru ko ibi byabaye nyuma y'inama idasanzwe yateranye ku itariki ya 29 z'ukwezi gushize igahuza abategetsi bakuru batandukanye bo mu nzego z'umutekano bakimara kumenya ko abo bafungi birwamagana. Iyo nama irasa n'iyashyize igitutu ku rwego rw'amagereza mu Rwanda kuko yarusa bye gukemura ikibazo vuba na bwangu. Igikomeje gushyirwa mu majwi ni cyuka kibi hagati y'abakozi b'urwego rw'imfungwa n'abagororwa mu Rwanda, bagashyira mu majwi umuyobozi mukuru wabo wungirije Madame Rose Muhiso Niko ashaka gutonesha bamwe abandi akabirukana mu kazi. Ijwi rya Amerika ntiyabashije kubona Madame Muhiso ngo yumve icyo asubiza kubimuvugwaho. Ehe bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Mubandanya gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika. Ubu naho twerekeze ku makuru y'inkino. Ejo wari umunsi wa kabiri w'inkino z'umugwi wa Sahara mu ihiganwa rya Basketball Africa League. Mu rukino rwa mbere rw'umunsi wa kabiri, ekipe Rivers Hoopers yo muri Nigeria yatsinze APR Basketball Club yo mu Rwanda ku manota 86-82. Mu rukino rwa kabiri, AS Douane yo muri Senegal yatsinze US Monastir yo muri Tunisia ku manota 76-59. Mu Rwanda naho mu mupira w'amaguru muri indwi hazomenyekana amakipe abiri azomanuka ava muri division ya mbere akaja muri division ya kabiri. Umenyesha makuru Jean-Claude Munyandinda aduhe aya makuru.
Mu gihe hasigaye umukino umwe gusa kuri buri kipe kugira ngo shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere mu Rwanda irangire, amakipe atatu ari mu mazi abira. Ayo makipe agomba kuboneka mabiri azamanuka mu cyiciro cya kabiri byanze bikunze. Ni Etoile de l'Est y'akarere ka Ngoma, Bugesera FC y'akarere ka Bugesera na Sunrise y'akarere ka Nyagatare. Aya makipe yose nayo mu ntara y'Iburasirazuba. Ku munsi ubanziriza wa nyuma w'iyi shampiyona, amakipe atatu ariyo APR FC, Kivu Sport n'Amagaju FC yerekanye intambwe y'abagabo atsinda imikino yayo atitaye ku kababaro k'amakipe bari bahanganye. APR FC yamaze no kwegukana igikombe cya shampiyona, yatsinze Gorilla FC ibitego bibiri ku busa, irushaho gukataza muri gahunda yayo yo kugera ku ndunduro idatsinzwe umukino n'umwe. Kiyovu Sport nayo yatsindiye Etincelles FC ibitego bitatu kuri bibiri kuri Stade Muganda i Rubavu, iboneraho gutanga ubutumwa bugenewe abari bamaze iminsi bahwihwisa ko izatanga amanota y'ubwasisi. Indi kipe yagaragaje ubunyamwuga ni Amagaju FC mu Bufundu mu karere ka Nyamagabe, yatsinze Sunrise igitego kimwe ku busa, irushaho kuyisunikira mu manga. Mu gihe hari amakipe ashimirwa kutagendera ku marangamutima ayariyo yose, hari n'andi makipe yateje urujijo mu mikino yo mu mpera z'icyumweru gishize ku buryo bamwe mu bakunzi ba ruhago bakomeje kuyashidikanyaho. Ayo makipe adashimwa kabiri ni Musanze FC y'akarere ka Musanze na Police FC y'igipolisi cy'u Rwanda. Hari bamwe mu bakunzi b'umupira w'amaguru mu Rwanda barimo kurushaho kwibaza bati ariko nk'aya makipe aburi iki kugira ngo nayo azashobore kuba seriye nk'ayandi. Na ikipe ya Police FC yari maze nyamara kwegukana igikombe cy'amahoro yatsindiwe na Etoile de l'Est ibitego bibiri kuri kimwe kuri Stade yitiriwe Pele Nyamirambo. Bamwe babibona nko kubererekera ikipe ya Karere ka Ngoma. Ikipe ya Marine FC nayo igitego kimwe ku busa yatsinze Musanze FC cyayihesheje amanota 3 y'umutekano, ariko nanone abandi bakavuga ko ayo manota yabonetse mu kimeze nk'umuhango w'ubusabane. Impaka zose zizacika muri iki kimweru twatangiye cyane cyane ku mukino uzahuza Etoile de l'Est na Bugesera FC. Muri aya makipe abiri ikipe izashobora gutsinda indi izabirokotse, naho izatsindwa izahita ikonkoboka mu cyiciro cya kabiri. Indi kipe ya kabiri izamanuka ni Sunrise ya Karere ka Nyagatare, isabwa ibisa n'ibidashoboka kugira ngo ishobore kurusimbuka. Sunrise igomba kwitsindira Marine FC kuri Stade Golgota kandi igatsinda umubare w'ibitego birenze 10, hanyuma igategereza ibitangaza bya munsindire bishobora kubera ku bindi bibuga. Tunyarukiye mu kino cya basketball. Ikipe ya APR Basketball Club yatangiye neza imikino mu itsinda rya Sahara mu irushanwa rya Basketball Africa League ry'uyu mwaka. Ikipe y'abasirikare b'u Rwanda ejo bundi kwa gatandatu yatunguye US Monastir muri Tunisia itsinda amanota 89 kuri 88. Noel Obadia ari mu bakinnyi bitwaye neza muri uyu mukino ku ruhande rwa APR Basketball Club. Indi kipe yatangiye itungurana ni Rivers Hoopers yo muri Nigeria yatsinze AS Douane muri Senegal amanota 77 kuri 68. Iyi mikino irimo kubera mu nyubako ya Dakar Arena muri Senegal izarangira ku cyumweru tariki ya 12 y'uko kwezi kwa gatanu. Jean-Claude Munyandinda, Ijwi rya Amerika, Kigali.
Urakoze Jean-Claude Munyandinda makuru y'inkino tuyabandanize mu Burundi. Ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu Burundi ejo ku munsi w'Imana niho ryasozegwa imigwi ya Tigre Noir, Tel Aviv na Magara Young Boys izokina mu cicaro ca kabiri mwihiganwa ry'umwaka w'2025 ushira w'2025. Muri basketball naho ku munsi wa gatandatu urangiye niho hatogwa indongozi nshasha zirongowe na Claver Hakimana. Inkuru twateguriwe na Desire Hatongimana.
Mu nama ya bose idasanzwe yo kuri uno wa gatandatu niho Claver Hakimana yemezwa ngo asubire Jean Paul Manirakiza yatanze imihoho mu burongozi bw'ishyirahamwe rya basketball mu Burundi FEBABU. Mu byo abo bagize inama ya bose baganiriye harimo kwiganwa ritangura tariki 18 za kuno kwezi mu kwezi k'icenda rigasozerwa. Claver Hakimana amenyesha ko yizeye kwiganwa rizogenda neza, agahamagarira abakunzi b'ugo rukino kugaruka ku kibuga ari benshi bagashigikira imigwi yabo.
Turizera yuko bose bazo kwitabira ibyo bikorwa, kanatse ndabonye ko muri assembly general bose bari baje, bose bari bahari, kandi turabona umuruko uvuga kutazitabira ibikorwa, yego kiri sibaye mu nyuma.
Mu gihe hari abibaza ko gutegura amahiganwa mu gihe ishyirahamwe rya basketball mu Burundi riri mu bihano ryafatiwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu FIBA ari uguta umwanya, Claver Hakimana asaba abakunzi ba basketball gutekana.
Kirimo abagabo kuko yaba ibihano byari binini rwose biduhanze n'inama ntiyari kuba. Turashobora kuronka ibihano ariko bitaremereye nk'ivyo twari twiteze. Tumenyeshwa rero ofisiyelema sinababwira tutararonka iketere tumenyeshe ibihano twaronse.
Umupira w'amaguru naho higanwa ryaraye risozerewe. Mu gihe Vitaro yari twaye hasigaye inkino zibiri, hari hasigaye kumenyekana imigwi izokina mu cicaro ca kabiri mu higanwa ryimirije. Iyo nayo yose yarayimenyekanye ni Magala Young Boys, Tel Aviv na Tigre Noir. Umugwi wa Interstar uri mu migwi ikunzwe cyane mu gisagara ca Bujumbura waraye urokotse mu rukino rwa nyuma watsinzemwo Kayanza United. Iyo ntsinzi yonyene ntiyari kwiye, vyasabwa ko Vitaro itsinda Tel Aviv, ikaba yarabigeze ko kubitsinda bibiri ku busa Interstar ibona kurokoka. Etienne Manirakiza avugira uwo mugwi yabwijwe rya Amerika igituma uwo mugwi uhuzagurika.
Ico biva ko ari uburyo bazi uko imigwi hano mu Burundi usanga mikoro atari kirenga, rero n'umugwi wa Interstar ubu tuvugana mu Burundi no bwako tugeze kuri nka semi professionnel. Umukinyura muriha kandi mugiye ukeneye umukinyi mwiza urumva nawe agaciro abari kanini buraza kumugura amahera menshi kandi umuhemba amahera menshi. Usanga rero kubera micro make ataba abakinyi novuga uko bafise maturite babakinyi bafise experience babakinyi beza uno mugwi uronka hanini ahubwo kaje usanga ni wa mugwi uri kurafashwa n'izino.
Umuvugizi wa Interstar amenyesha abakunzi b'uwo mugwi ko bayobozi bagiye gukosora amakosa yose yagiye aratuma Interstar igira ibihe bibi.
Indongozi zihari ubwa mbere zirafise novuga manda y'imyaka 4 agiye gushyirwa mu ngiro novuga ko imigambi y'uno mugwi imbona kazi hoza kuko n'umugwi muri politike y'indongo zishasha bagomba kuba professionnel nibaza yuko amakosa yo yarabaye mu bijyanye no kugura abakinyi ku mwaka uheze atazosubira kuba ubu nico gikorwa kigiye kutangura gutunganywa neza kugira ngo abakinyi bazofasha no mugwa Interstar muzi muri sezo ya 2024-2025 abari umugwi ifashe abari umugwi ufise abakinyi beza abakinyi novuga ko bashoboye
inkino z'umwaka wa 2023 ushira umwaka wa 2024 zizosozerwa itariki 25 za kuno kwezi kuri uwo munsi niho hazoba urukino rwa nyuma rw'igikombe cy'umukuru w'igihugu uzotahukana icyo gikombe azocaherekeza Vitaro mu nkino za Afrika. Desire Atungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Atungimana, ndagushimiye kuri aya makuru y'inkino. Njuti muduteza matwi aha ni aya makuru ahagarariye, ndabashimire cyane ko mwahisemo gukurikira Radio Ijwi rya Amerika. Bakoze kandi bagenzi bacu badufashije gutegura no kubashikiriza aya makuru. Nadia Tahan niwe yashize hamwe amajwi kuri mikoro mwari kumwe nanjye Fidel Niyongabo. Tubasezeye tubifuriza amahoro n'amahigwe, iri umunsi mwiza.